Chapter 3.24 Numbers 11 to 20
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20